Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Amakuru makuru makuru yaranje none.
Mwiri wa mwese moteza yomhi radio Nzamba hakateka kawe sangu ikaze morano makuru makuru yaranze inondwi kuri radio Nzamba hakateka kawe kuri uyu wa 2021 ntwarante umwaka wa 2021 inosa kugimana ni watuma ano majwi abashikira sangu ikaze mwese umugwi severe ujejwe ukuri nukunywanisha barundi urashima ingene ikogwa cyo kuzura ibisigarira by'abantu bishwe mu ntara ya Bururi mu mwaka w'1972 cyagenze uwo mugwi uvuga ko amagufa y'abantu 1855 yatowe mu binogo rusange 11 byo mu makomine Mugamba Songa Matana Vyanda Rutovu na Bururi cyerekana vere ndayicariye mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru mu gatondo ko kuri uyu wa gatanu heze yavuze ko umugwi severe wakoranye neza n'izindi nzego zitandukanye umviriza
kuri ibi akagukunda dusubirayo kandi turabona ko umwimba ari mwiza kuko dufise ubuhinga bwiza butuma turonka amakuru dukeneye tukaba dushyigikiwe n'inzego z'igihugu abenegihugu habe n'abarongoye intara ya Bururi n'amakomine ya Bururi twemeza ko intara ya Bururi yashikiwe cyane rwose n'ikiza co mu mwaka w'1992 kuko aho twakoreye hose biragaragara umugwi severe ukanezezwa nuko uri kuramenya bakoze ubwo bubisha abarokorewe n'abatabaye muri komine ya Bururi zone munini ubugwi severe waragendeye ibibanza abafashwe ubwimo begeranirizwamo imbere y'uko babajana kubagandagura n'ubu bata mu binogo rusange ubugwi severe warashize gutohoza mu mabohero yakuhigwamo abo bahanzi ariko nitworeka kuvuga ko urare bayingane yose ubugwi severe umaze gukorera mu ntara ya Bururi habonetse abantu bake cane basaba imbabazi ku vyaha bakoze benshi muri bo babwiye ubugwi severe ko ivyaha vyakozwe bumvurije neza babwira ubugwi severe ko ivyaha vyakozwe mu bwiyimbo bwo mu 2022 baba abantu bishwe byaba ibintu byasahuwe byose byokwegetwa kuri leta yari yohoye igihugu muri icyo gihe
kubwa Karoli Nditije arongoye umugambwe ipo na utavuga rumwe n'ubutegetsi uyo mugwi severe ntacumariye abarundi bari babiteze ko kumenya ivyabaye ariko ukaburi kurashira mu ngiro intumbero y'umugambwe SNDFD iyo ntumbero nayo ngo niyo kunyegeza ukuri mu gihe uyo mugwi ushaka kwerekana ko indyane zo mu mwaka w'1972 zahitanye abahutu gusa kurikira Karoli Nditije
bacu igikorwa urya mugwi severe ujeje kumenya ukuri no kurekuranira ibiri kurakora ni ibintu biteye kubiri n'ibyatekanijwe amasezerano y'Arusha ni ibintu akunywanisha abarundi ahubwo bisambura biteranya bibugwa ngo uravye ibyo bakora nkabirya ibiziga bazura mu binogo ugasanga bazura ibiziga byo mu 1922 Kamengo hapfuye ubwoko bumwe abapfuye 1883 abo Kamengo ntaba yapfuye ntibishwe Kamengo hapfuye abahutu gusa Kamengo ntabatutsi bapfuye ni ibintu rero byerekana yuko ibyo bakora ite ku bintu amasezerano y'Arusha ibyo bakora bitegekwa n'umugambo CNDD-FDD ugomba kwerekana gusa yuko ari ubwoko bumwe bwabuze bw'abahutu
muri icyo cyegeranyo nyine umukuru wa Severe aravuga yuko hari imiryango yashoboye kumvikana igasaba ni kigongwe mbega mwe mubona yuko nuko niko Severe yoba ishitse kwihangira ugiye gutangura kunyobanisha abantu
imusanzwe ikigongwe kukigirwa cyangwa kubisaba birategekanijwe mu mugwi ujeje kumenya kuri ne kurekurana no kunyobanisha abarundi mugayo ibyo kugira ngo bibe nuko bwa mbere hoho uwo mugwi ubanza ugatohoza ukamenya uti uwiciye uwishe umuntu wanaka ni naka bagatohoza bakamenya yuko ariwe yabikoze naho yabikoreye ningene yabikoze hanyuma kaba rero umugwi ujere kumviriza uyo muntu yitwaye avuga ati yo nakaranyiciye uyo nawe yishe akemera tukemanga tego n'ukuri jewe ibintu narabikoze kandi ndabyemeye mugabo ndasaje igongo akagisaba imbere yabo cyo no kwita ubutungane ubwo abashinga ntaye bo kumugina abo rero bakamwumviriza bakumviriza uyo yiciwe bakumviriza yemeye ko yishe uyo muntu agahetse agasaba ikigongwe.
Turabandanye nano makuru yaranze inondwi kuri radio Nzamba gateka kawe. Bamwe mu bafise utuzu tw'ubudandarizo inyuma y'isoko ya Jabe baridoga ko bagiye kubomoregwa utu tuzu n'ubushikiranganze bw'intwaro yo hagati mu gihugu, kandi batwubatse bahawe uruhushya n'intwaro, ariko abajijwe intwaro bategerezwa gushyira mu ngiro iyo ngingo nabo ngo barushwa ingufu n'abafise utwo tuzu tw'ubudandarizo. Inkuru tubaza Eddie Claude Nazwe.
Sinibaza ko bidoga kubera yuko nimba ari administration yabemereye, nibaza ko bari biheze kubera yuko imbere yuko wemerera umuntu ikintu ubanza kuraba ko icyo kintu umwemerekeye ku n'amategeko.
Nuko makuru dukura aho ku isoko ya Jabe abimenyesha abadandaza bavuga ko igihe bubaka utwo tuzu batwubaka bene umurango babona ko kandi n'abajejwe intwaro babahaye uruhusha kandi n'ibyangombwa babifise, bakabona ko barenganijwe aho bavuga ko nyabuna ubushiranganji bw'intwaro yo hagati n'umutekano iterambere ridakumira bwari bukwiye kubaza ababahaye uruhusha umushiranganji w'intwaro yo hagati rero mu gihugu n'iterambere je kuvendera ko buca akavuga ko bitumvikana kubona ko hari abantu bajejwe intwaro hanyuma akaza abandi nabo bakubaka isoko mu yindi. Ati biraboneka ko abajejwe intwaro bo hasi bafisemo uruhara. Gervain Ndirakobuca:
dusanze ari ikibazo kitoroshe catumye n'abe n'igihugu bafise amazu nabo nyene babona yuko umenga amazu bayahindura bakayagiramwo urudandazi, kubera yuko abajejwe intwaro n'abarongoye isoko bafashe isoko ayishira hanze y'isoko uruhome rugaruki aho isoko igarukira ubakamo ayandi makiyosiki ariyo yahindutse isoko indani mu isoko hagaragara.
Salvatore Mudogi arongoye zone ya Bwiza ari naho isoko yo kwijabe iri, wewe avuga ko yagerageje kubigwanya ariko biranka. Warongoye zone ya Bwiza yemeza ko bitoroshe na rijya bamwe mu basanzwe bafise utwo tuzu twidandarizo bita makiyosike bamurusha inguvu ahagatanga karorero k'abakozi bo mwigendereza bari mu bahafise amakiyosike. Uretse kuba bari mu bafise ayo makiyosike ngo baraheza bakanabinjirira mu kazi, ngo baraheza bakinjirira mu kazi uwo ajejwe intwaro muri zone ya Bwiza. Twamenyeshe ko kuri wa kabiri ubwo bushikiranganji bwari buramutse bwishikira kuri iryo soko kugira burabe igituma abadandaza bahitamo kudandariza inyuma y'amasoko. Ingingo yo gukuraho utuzu tw'idandarizo turi inyuma y'isoko ya Jabe ikaba yaje inyuma yaho ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu bwari buherutse kumenyesha ko ata muntu azosubira kudandariza iruhande y'isoko aho bwari bwatanze ikiringo nabanduka cigenekerezo rya mbere ntwarante uyu mwaka.
Frederico bamvuga imvira arongoye runani Seforo Arusha abona ko hariho ukutumvikana ku ngingo zifatwa n'abategetsi kuva ku nzego zo hasi gushika hejuru. Uyo munyepolitika agatangazwa no kubona nk'umushikiranganji canke imbere n'umukuru w'igihugu bafata ingingo mu nyuma ntizikurikizwe, ivyo bisigura ko atakuje inama n'ingingo biri muri leta ya Varisito. Ndayishimiye umviriza.
Iyo umaze kubona aho umushikiranganji afata ingingo mu buryo bw'ordonance hanyuma hasi ntibayikurikize, ndabisigura yuko hari agahaze kuko ubutegetsi ntawuzi neza aho baburi. Urumva nk'uwo chef de zone abwira umushikiranganji rega nasanze aya makiyosike ari ay'abakuru ntabyo nokuba ukanyabye n'ushobora. Urumva muri icyo gihe ntibaba barize ngo bamenye ayo makiyosike ayo beneyo babamenye hakiri kare, batabamenye urumva muri icyo gihe niwe afata ingingo ntikurikizwe kuko usanga aba uwafashi yongi mwono kumbuka mshikiranganji ati sabandu bari hegru yiwe bende ayumatiyo urumbi yongi ingo iba mkagusa ujewiza mchalige enda kutesha kachiro kyo vita utenje kende cheno kigira kabiri umonari bukure mngo nuko ahanini mwudu fashe karoko mkuru yigi hugu abugati abanero ni mutara kati hazo uundi mshikiranganji kabugati ubutunga na kabugati wa ya ni mutaha kubia aliwi nubitage ngeneza nishovoka ingingo siyo urumba haba habaye mwana vuga kutagira inama ubwa mbere ugakoranya ukamenya ibibazo biri mu maprison abadiregiteri ba maprison baratanga raporo bakayiha umushikiranganji uwo mushikiranganji akayiha umukuru w'igihugu uwo mushikiranganji ndetse agafasha umukuru w'igihugu akamereka ingingo yofata kugira ngo habe umwuka mwiza mu gihugu abafungiye ubusa batahe iyo ngingo nawe urayifashe nibyumvikana ingene wa mushikiranganji baba ifatiye hamwe ariwe yamuhanuye ko ayifata ati agaruka ngo ntibishoboka ni ukuvuga umushikiranganji abafite uwundi muntu amutuma atari umukuru w'igihugu ashobora kuba asumbya n'ingufu umukuru w'igihugu
Federico bamvuga iyumvira urunani rw'abashingwa manza baburanira imiryango y'ababuza babo mu mabiye yo mu Burundi kuva mu mwaka w'2015 kabibe ruriyamiriza ihagarikwa n'ipfungwa ry'umupfasoni Christa Kaneza yagirizwa kuba yaragize uruhara mwigandagurwa ry'umushinga ntahe wiwe Thierry Kubwimana kubwa Emmanuel Nkengurutse asanzwe ari muri urwo runani urubanza rw'uyo mupfakazi hari ibimenyetso bitari bike byerekana neza ko atamahutoza y'ukuri yakozwe kurikira Emmanuel Nkengurutse
rero ico twabonye cyane cyane nuko amatohoza ubwa mbere na mbere ntajanye n'amategeko biraba mu nzu yitwa Pierre Nkurikiye asanzwe ari umuvugizi w'ubushikiranganji bw'indwara yo hagati mu gihugu ku bushikiranganji nabwo abukoramwo nk'umukadre wo muri politiki ivyo rero ntibijanye nuko aba ari inyamiramabi kuri ibintu byo gutohoza imanza kuko ivyo bintu ntibijanye n'aba politiki baza ibintu byo gutohoza imanza nibintu bibiri dasa ni nka kurya avuga yuko ari avugira ubushikiranganji akongera akavuga ubupolisi igipolisi akongera mbere akanavugira na n'iperereza ntibijanye ivyo bintu ntibibaho rero iyo amatohoza agiyemwo umuntu w'umupolitike cyane cyane nka Nkurikiye tuzi ibyo amaze gukora turabyinuba tukabona yuko noneho agiye guhava azana ibindi bintu bidasa n'urubanza gukuri gukuri kuze kumenyekane maze baze bafate abakoze icyaha ibyo nibyo twasanze iyo bitanguye gutyo iyo bitanguye nabi kandi urabona yaramaze no kuvuga uyu muntu Kaneza niwe yahamagaye abantu baza kwica umugabo we ibyo bivuga kabuke ntari muri ya nkete hari mu bantu bakora nkete kuko ntibishoboka ntibicara ariko kubera tuzi ububasha bw'abapolisi ubu ububasha bwa politiki ubu ububasha bw'intwaro iyi executive n'abapolisi bagira amankete n'abariya abacamanza baca bagira ubwoba bagatetemera ukazosanga bagomba gukora ibintu nk'uko Nkurikiye yabivuze icyo ni icya mbere icya kabiri ugiye kuraba imwe nankete iri kirakogwa urabona ko atari ya nkete yitaye kurondera ukuri no gutunganiriza abantu bose abantu tunka baregwa n'ababaye n'abahohotewe kuko ankete ni kwitegerezwa gukora ugiye kuraba twabona yuko iyo ankete ifite amahirwe yo gutora byoroshye umuntu abantu babikoze kuko bahasize ibimenyetso bikomeye amatelefone yabo karanga muntu hanyuma mu nyuma noneho baraneza gutora ufise telefone ya Thierry Kubwimana
Emmanuel Nkengurutse akaba ari mu runani Kavibe akaba kandi yahoze ari numukenguza amateka mu Burundi
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org
Umukuru w'igihugu cya Tanzania John Pombe Magufuli yaritavye Imana kuri uyu wa gatatu ahitanywe n'indwara y'umutima ku myaka 61 byamenyeshejwe na Samia Suluhu Hassan yaricegera cy'umukuru w'igihugu ibihugu bitari bike byo mu karere ka Afrika y'Ubuseruko bikaba byashize habona ubutumwa bwo guhoza abanyatanzania tukivuga ibijyanye n'impfu mu gusozera ano makuru Umuryango w'abamenyesha makuru w'Abarundi uri mu mubabaro mwinshi kubera umupfasoni Marie Soleil Frere umigisha muri kaminuza yanonosoye ibijanye n'umwuga wo kumenyesha makuru yitavye Imana kuri uyu wa gatanu uheze. Alexandre Niyungeko arongoye urunani rw'abamenyesha makuru UBG akaba yavuze ko uwo mupfasoni yagize uruhara runini mu iterambere ry'umwuga wo kumenyesha makuru mu Burundi na cyane cyane mu kugira uruhara rwo gushinga igisata cyo kwigisha abamenyesha makuru muri kaminuza y'u Burundi. Radio Nzamba rero n'ubu ikaba ihojeje umuryango wiwe hamwe n'umuryango w'abamenyesha makuru. Nino ngare duce dusozera n'amakuru makuru yaranze inondwi kuri Radio Nzamba. Ndabashimire mwebwe mwese mwayakurikiye nkengurukire na inosa kubw'Imana yari mwabwe ivyuma parfum dasigana mugira ibihe byiza.
Amakuru makuru yaranze inondwi.